やばい。
Ini Radio Izvidi Amerika. Radio Izvidi Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22, mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe inshuti mwese muduteza amatwi, ifide niyo ngaba baramutse bayikaze mu makuru iyo kuri isaha. Inama nshingamateka y'u Rwanda yemeje itegeko rikuraho umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya genocide hamwe n'ikigega ca leta kijejwe guhifashanya abarokotse genocide batishoboye FARG. Bamwe mu bashingamateka hamwe n'abahora bafashwa n'ico kigega baratewe impungenge n'iyo ngingo.
Rero nagira ngo ministre Duhumbari impungenge nyine n'utwabivuga ko ministeri izabyitaho kumve yako nta kiciro kizasigara inyuma.
Uyo ni député Elali Nyirabega. Ubushikiranganje bw'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ugiye kurangura imirimo yahora irangurwa n'izo nzego urahumuriza abanyarwanda.
Ibikorwa byose bitaburi rwego twasuzumye uyu munsi nta na kimwe kizatakara kubera yuko bigiye muri ministeri. N'ibirebana rero na ibyakorwa n'ikigega FARG, ibi bikorwa nabyo bizakomeza.
Uyu nawe ni umushikiranganji ajejwe ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Jean Damascene Bizimana. Mu Burundi umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNDH uriyamiriza ibikorwa byo guhungabanya umutekano bimaze iminsi byibonekeza mu gihugu. Muri Guine umukuru w'abasirikare bakoze coup d'etat lieutenant colonel Mamadi Dumbuya yimitswe uyu munsi nk'umukuru w'igihugu w'ifatakibanza. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ethiopia yirukanye abategetsi indwi ba ONU ibagiriza kwivanga. Ibindi kuri inkuru na Eugene Mukankusi.
Ministre w'ububanyi n'amahanga ejo kuwa kane nibwo yavuze ibyirukanwa ry'abo bakozi bakuru ba ONU iminsi ibiri nyuma yuko umuyobozi mukuru ushinzwe imfashanyo mu muryango w'abibumbye aburiye ko kuba guverinoma yarazitiye imfashanyo bishobora kuzatuma abantu 100,000 mu ntara ya Tigreya bahura n'ibibazo by'inzara. Igitutu cy'amahanga cyagiye cyiyongera mu bijyanye n'uko ibintu byifashe mu ntara ya Tigreya, kandi impande zose ziri mu bushyamirane mu majyaruguru ya Ethiopia zishobora gufatirwa ibihano na guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jen Psaki, sekereteri ushinzwe itangazamakuru muri Perezidansi ya Amerika, ejo kuwa kane yavuze ko Amerika yamaganye ihambirizwa ry'abakozi ba ONU kandi ko nta kuzuyaza mu ifatwa ry'ibihano ku muntu uzaba intambamyi ku bikorwa by'ubutabazi. Muri ibyo avugamo ibiribwa, imiti n'ibindi byangombwa byo kurengera ubuzima bw'abantu babikeneye cyane. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ethiopia ntacyo yahise asubiza ubwo yarabajijwe kwirukanwa ry'abo bakozi ba ONU. Ethiopia mbere yari hakanye kuba yarabujije imfashanyo y'ibiribwa kwinjira. Abo bakozi barindwi bahambirijwe barimo umuyobozi w'ikigo cya ONU cyita ku bana UNICEF n'umuyobozi mukuru w'ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi OCHA. Batanu muri abo barindwi n'aba OCHA, umwe ni wa UNICEF naho uwa karindwi akorera ibiro by'ishami rya ONU rishinzwe uburenganzira bwa muntu. Uko ari barindwi bahawe amasaha 72 bakaba bavuye muri Ethiopia nk'uko itangazo rya minisitiri ribivuga. Barashinjwa kwivanga mu bibazo by'imbere mu gihugu.
Urakoze Eugenie. Muri Guine umukuru w'abasirikare bakoze coup d'etat lieutenant colonel Mamadi Dumbuya yimitswe uyu munsi nk'umukuru w'igihugu w'ifatakibanza. Thomas Kamirinda arabandanya inkuru.
Mamadi Dumbuya yarahiriye imbere y'urukiko rw'ikirenga rwa Guinea saa sita ku isaha ya Conakry, byari saa munani ku isaha y'Ibujumbura n'i Kigali. Kwimikwa kwe ni umuhango kuko yaramaze hafi ukwezi mu by'ukuri ariwe uyobora igihugu ku isonga y'agatsiko kitwa CNRD, Comité National du Rassemblement pour le Développement, k'abasirikare baherutse ubutegetsi bwa Président Alpha Condé ku itariki ya gatanu yo kwa cyenda kurangiye. Ku wa mbere w'iki cyumweru CNRD yashyizeho itegeko shingiro ry'inzibacyuho rijya mu kigwi cy'itegeko nshinga rivuga ko inzibacyuho izayoborwa na CNRD ubwayo na Colonel Dumbuya ariwe mukuru wa CNRD, Perezida wa Repubulika, umukuru w'igihugu n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu. Igihe cy'inzibacyuho ntikigenwe ntibizwi igihe amatora azagarurira ubutegetsi bwa gisivili. Ariko abakuru b'ibihugu bya CEDEAO, umuryango w'ubukungu bwa Afrika y'uburengerazuba, bo barotse igitutu CNRD kugira ngo ikoreshe amatora ya Perezida wa Repubulika n'ay'Inteko Ishinga Amategeko mu mezi atandatu ari imbere. Bavuga ko bashobora gufatira ibihano abasirikare ba CNRD nibaramuka batabikoze. CEDEAO ifite impungenge z'uko yabamo imidugararo nyuma ya kudeta zahirita ubutegetsi bwa gisivile mu bihugu byayo bibiri mu mwaka umwe rukumbi, n'ukuvuga iyo muri Guinea niyabaye muri Mali mu kwezi kwa gatanu gushize.
Tugushimire Thomas. Uburusiya bwahaye igihugu cya Mali ku munsi wa kane indege zine za kajugujugu n'ibigwanisho. Ni muntu mbere yo gufasha inteko z'icyo gihugu mu rugamba rwazo ku guhangana n'abagwanyi bakorana na leta ya Kiislamu na Al-Qaeda. Muri urwo rugamba zifatanya n'intego z'Ubufaransa, iz'akarere k'Uburaya n'izishyirahamwe ONU. Izo ndege za kajugujugu n'ivyo bigwanisho zatanzwe mu gihe hari icuka kibi hagati ya Mali n'Ubufaransa, bifatiye ku makuru avuga ko icyo gihugu gishobora kwakira abacangero b'Abarusiya. Ni mu gihe Ubufaransa bufise imigambi yo kugabanya abasirikare babwo 5,000 bajejwe igikorwa cyo kurwanya iterabwoba mu karere ko muri Afrika yo mu Burengero. Ubufaransa bwaragerageje kuburizamo uwo mugambi mu kuvuga ko amasezerano ya Mali n'Uburusiya ateye kubiri n'igumizwa by'inteko z'Ubufaransa muri ico gihugu. Muri ico gihe umushikiranganje wa mbere wa Mali yagirije Ubufaransa ko bwahevye igihugu ciwe mu ijambo yashikirije ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye mu ikoraniro rusangi ry'ishyirahamwe ONU. Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Ushobora no kudukurikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda inama nshingamateka yemeje itegeko rikuraho komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide, komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge, itorero ry'igihugu, mbere n'itegeko rikuraho ikigega cya leta kizejwe gufasha abarokotse genocide batishoboye FARG. Ninkuru y'umumenyesha makuru wacu Asunta Kaboyi.
Kuri wa gatanu nibwo inteko rusange y'umutwe w'abadepute bateranye mu gihembwe kidasanzwe. Mu byihutirwaga harimo gutora itegeko rikuraho ibigo bya leta byari bisanzwe bikora inshingano zashyizwe muri minisiteri imwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Bwana Bizimana Jean Damascene uyoboye iyi minisiteri yasabye abagize inteko ishinga amategeko kwihutisha gukuraho ibi bigo kugira ngo minisiteri itangire akazi kayo.
Bashingiwe rero ko inshingano za minisiteri nshya zisa n'inshingano z'izindi nzego zisanzweho harimo na FARG. Mu rwego rwo kwirinda kugongana kw'izo nshingano, iyi minisiteri nshya izafata inshingano zari iza FARG. Ndagira ngo kandi na n'abasabe ko kubera ubwihuti tubagaragarije gikeneye gukemurwa mu buryo bwa vuba kugira ngo minisiteri itangire gukora, dusaba ko mubyemeye uyu mushinga w'itegeko muhera ko munawemereza muri iyi nteko rusange utanyuze muri komisiyo.
Minisitiri Bizimana yasobanuye ko inshingano zakorwaga na FARG ndetse n'ibindi bigo byakuweho bizimurirwa muri iyi minisiteri ndetse hagafatwa n'abari abakozi b'ibi bigo. Nubwo biri uko ariko, impungenge ziracyari zose cyane cyane ku bari basanzwe bafashwa na FARG. Aba ni abakecuru bavuganye n'Ijwi rya Amerika.
Ariko turazihungabanyije rwose kwivuza bari abakecuru n'abasaza bafata nk'inkunga y'ingoboka Mana y'u Rwanda, ndetse turi mu gihirahiro
kuri radio nabyo none byanshobe. None se nzajya mvurwa gute sha uko nanjye numva byandenze? None se ko ariho najyaga niburiza nkajya gufata imiti nkagira gute? None urumva atari ikibazo ngize
karagasaune niho nagakuraga uriya bajyaga bakama. None ubwo rero urumva noneho katowa kambayeho mbega muri make n'undi umeze nkanjye sinkubeshye nge nahungabanye rwose.
Seho n'abadepite bibaza uko bizagenda mu gihe bitaga ku bagenerwa bikorwa ba FARG babagiye muri ministeri. Uyu ni depite Nyirabega Etari.
Rero nagira ngo ministre adumare impungenge nyine nk'uko abivuga ko ministeri izabyitaho bumve ko nta cyiciro kizasigara inyuma. Mu ngengo y'imari ya FARG harimo 5%. Nkagira ngo rero mbaze niba no muri ministeri iyi 5% yamaraga ibyo bikorwa ko bishoboka, niba nayazinjira muri ministeri gutyo
abakozi bashobora kubura imirimo. Nabyo byagarutsweho n'abagize inteko ishinga amategeko.
Hari abantu usanga bitanga cyane muri serije tumve byo kuri abangaba abakozi bazasaguka, kuko nabwo byose rwose ntabwo bakoze muri ministeri kugira abakozi bazasaguka ubujyo bize abantu bazabyitonda ku buryo bakagerageza gufasha abakozi.
Minisitiri Bizimana yabaza impungenge abibaza ko ubuzima bwabo bushobora kuzajya mu kaga nyuma y'aho ibigo byabafashaga nka farije biviriyeho.
Ibikorwa byose za buri rwego twasuzumye uyu munsi nta na kimwe kizatakara kubera yuko bigiye muri minisiteri. Nibirebana rero na n'ibyakorwa n'ikigo farije, ibi bikorwa nabyo bizakomeza n'amategeko bari bagenewe bazakomeza babihabwe, haba mu rwego rw'uburezi, mu rwego rw'imibereho, mu rwego rw'ubuvuzi. Ingengo y'imari avuga ko 5% n'ingengo y'imari ya leta yagenerwaga ikigega farije. N'ubundi ibikorwa aba bantu bakorerwa ni leta ibikora, izabikomeza uko byari bisanzwe bigenda. Igihindutse gusa ni inyito.
Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu yashyizweho mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugushimire Asumta.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo Ijwi Riyobora, Voice of Mwabura, ku murongo wa FM 98.9.
Ni radiyo Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mu Burundi, umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNDH uriyamiriza ibikorwa byo guhungabanya umutekano bimaze iminsi byibonekeza mu gihugu. Uwo mugwi uvuga cyane cyane ibitero by'amagrenade mu gisagara cya Bujumbura n'imitego ku mabarabara byahitanye abantu barenga 10, abandi barenga 100 barakomereka mu kiringo cindwi zibiri. Idonido kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Kubwo umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu, umutekano wasubiye guhungabana bikomeye mu gihugu. Mu kiganiro 67 nyine muraba atwara umugwi CNIDH haya bamenyesha makuru i Bujumbura irwande yo kubitera ivyatsi, yemeje ko abantu basigaye bari mu bwoba budasanzwe batinya ko umwanya wari wo wose bashobora gutegwa amagrenade aho boba bateramiye hose bikozwe n'abantu bataramenyekana. Asaba inzego z'umutekano kuri kanura.
Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe atakazi na muntu uriyamirije wivuye inyuma ibitero by'iterabwoba byagizwe mu gihugu muri iyi minsi, bigasasika inganda mu gisagara cya Bujumbura no mu micungararo yaho nka Ruziba, Kamenge, Carama na Gatumba, hamwe n'imitego ku mabarabara ya komine Muganda ekanahandi. Intumbero yabo si yindi atari ukuburabuza abenegihugu basanzwe bari mu mahoro n'umutekano. Umugwi w'igihugu CNIDH urasavye ushimitse inzego zijejwe umutekano kongereza uburyo bwo gukingira igihugu n'abenegihugu, na cane cane ishire hamwe inguvu n'izindi nzego zo muri aka karere.
Uwo mugwi wikeka ko abakora ubwo bwicanyi ari abanyepolitike bahunze igihugu, yamara uwo mugwi ukavuga kandi ko hashobora kuba harimwo no kwihorahorana kubera ubutungane budakora neza.
Uhimiriza abanyepolitike canke abo bose waba bafise ivyo baharanira kubikorana ubwitonzi, bakirinda uburyo bwose bwo gukoresha igikenye ngo bihave bisubiza inyuma Burundi mu kugarukana injyane mu bene gihugu. Ni ukuvuga ko biba kwihorahorana ntibirekwe n'amategeko. Umuntu iyo yagiriwe nabi aricura inzego z'ubutungane zikamutunganiriza ako umuntu agerageza kwihora cyangwa kwihanira wenyine. Ni ukuvuga ko ubutungane budakoze neza ibintu bikurikira biba bibi. Ubutungane bushobora kuba ubw'akarorero kugira ngo dushobore kuba mu mahoro. Twebwe mu gateka kazira muntu dukoze ivyo tujejwe, abajejwe umutekano bagakora ivyo bajejwe, abajejwe intwaro bagakora ivyo bajejwe, turazi yuko n'ivyo vyo bwicanyi vyohagarara.
umushikiriza manza kizigenza wa Republika aheruka kudo mu rutoki kuri abo banyepolitike umugwise NIDH wikeka ko bari nyuma y'ibitero by'amagrenade cyane cyane mu gisagara cha Bujumbura. Naho biruko bamwe mu bagirijwe nk'indongozi z'umugambwe MSD utavuga rumwe na leta François Nyamoya umunyamabanga mukuru wawo yarabihakanye
ibyo byagirije nkaho bifatiye kandi nta butungane bw'u Burundi bushobora kubona ngo bwagize amatohoza y'ukuri. Icyo umuntu ashobora kwibaza ni uko ashobora kuba harimo imvo za politiki zo kurondera abantu batavuga rumwe na leta y'u Burundi. Abantu bose barazi uko ubutungane bw'u Burundi bukora, mbere n'umukuru w'igihugu we nyine yakoroye amosozi y'ubwo butungane buteye isoni. Nta muntu n'umwe rero ashobora kwemera ibintu bivuye mu butungane bw'ubu.
Nyamoya cyo kimwe n'abandi batatu barimo Alexis Nduhije atwara umugambi MSD na Marguerite Barankitse atwara kandi yashinze ikigomezo sharo mu gifasha imfuvyi Uburundi buheruka kubarungikira imitahe mpuzamakungu yo kubafata. Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika naryo nyene ririyamiriza ivyo bitero. Mu itangazo yasohoye Moussa Faki Mahamat atwara komisiyo y'ubumwe bwa Afrika asaba amakungu gufasha kugira ngo abakora ubwo bugizi bwa nabi abategetsi b'u Burundi bafata ko ari iterabwoba bafatwe babihanigwe. Pierre Claver ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Inyuma y'ikogwa by'inama nkuru ishyirahamwe mpuzamakungu igira ya 76 perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarabonanye n'abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ku nyubakwa y'ubuserukiro Burundi muri Yoni. Kiago cashimikiye ku vyifuzo vy'uko abarundi bogira uruhara rukomeye kurushiriza mu guteza imbere igihugu cabibarutse na cane cane mu gutsimbataza ubumwe hagati yabo. Bamwe mu barundi baba mu mahanga barimo Diomed Misigaro ari mu rwego nyobozi rwa diaspora, Masaya Habyarimana aba mu gisagara cya New York City muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na Jazin Antoine aba muri Australia barayagiye mugenzi wacu Frederic Nkunikije ukuntu bakiriye uwo mubonano w'abarundi na Perezida Evariste Ndayishimiye. Reka dutangurire kuri Masaya Habyarimana.
Umukuru w'igihugu yaraduteye iteka, yaratugende hano New York, baradutumye gutumira abarundi bari ngaha hafi, hanyuma twarabatumiye, hanyuma hitabye abarundi benshi cyane rwose. Abari New York bashoboye kuza baraje turetove ababa ngaha New York, hariho ababa mu maeta duhana imbibe nko muri Connecticut baraje, New Jersey baraje, Rhode Island baraje, hari abaje bava muri Maine, hari abaje bava California, hari abaje bava Dallas, hari abaje bava Arizona, hariho abaje bava Florida. Eka n'ukuri hari isinzi ry'abarundi kandi bose bari baje bafite igishika cyo kubona umukuru w'igihugu ibintu by'imboneka rimwe bidashaka kenshi.
Ikibazo cy'ukuntu mwakiriye ako kamwe yateye, reka tukigaruke ku mukanya ndakikubaza, ariko nagomba na Diomede nawe nyine atubwire ukuntu yakiriye iyo nama, eka icyo kiyago cy'abahe hagati ya perezida w'Urundi eka n'abarundi baba cyane cyane muri Leta Zunze Amerika. Turazi ko hariho n'abavuye muri Canada bari babyitabye, ariko Diomede mwebwe mwazakiriye gute mu kane gatoya cyane rwose? Navuze ko mwebwe musanzwe muse n'uruhara rukomeye cyane rwose mu ishyirahamwe ry'abarundi rya diaspora muri conseil d'administration rimwe muyitwara, duga kujyamo mu kane gatoya.
Ego Frederic, murakoze. Namwe mwebwe narahababonye mwarabyishimiye, ariko nashaka kuvuga ko buko masera bivuze abantu bari baje ku byinshi no vuga ko bari gushobora no kuba benshi cyane kurusha ariko umunsi w'imbere buca ari ku wa gatanu ku wa kane ku mugoroba kirere cy'i New York cyabaye kibi indege nyinshi ntizasohora gushika ndaza abagenzi benshi batuza kuva muri za Kentucky batuza kuva muri za Dayton Ohio Mobile Alabama batasohoye kuza ariko nubwo byagenze uko abantu benshi barahabonetse bava hanze kure ya New York ngajyewe nahasitse nubwo nahasitse ku wa gatanu narahabonetse aho byari biryoshye kandi byerekanye ko ukuza kwa k'umukuru w'igihugu bwa muri Amerika abandi benshi bakwitabiye kandi babyiyumvamo twabimye baramwumvirije yaratuganiriye kandi bose twavuye twese tunezerewe kuko kuganira kumwe ku mubyeyi aganira n'abana novuga muri make ngirasaza kubibandanya ko
yari bintu binezereye cyane Yasin Twane nawe haba mu gihugu cya Australia ariko muri iki gihe ari mu Burundi ushaka ubwa mbere na mbere Yasin mwebwe amajambo yahavugiwe haba ayashikirizwa na perezida canke abarundi muri icyo kiyago mwayakiriye gute
cyane cyane twayakiriye neza twayakiriye neza cyane kuko yaragerageje kubasigurira ko mu Burundi atakoko buriho yabasigurira nk'umubyeyi kuko umubyeyi n'abamubyeyi abana amajambo y'ingirakamaro rero twari kurikiranye n'amajambo y'impanuro y'igihugu bakwiye kuzana imitari yabo mu gihugu cy'u Burundi n'ibicuruzwa cyahindutse twari kurikiranye imitari
ni byiza cyane rwose reka rero tugaruke kuri aya majambo twiheze kamwe katewe reka dutangure kukamo kuko abarundi baraje mu mahanga nivyo bakiga amashuri kaminuza bakaronka amadiploma komakomeye ugasanga afite uruhara rukomeye cyane rwose mu bihugu barimwo hanyuma akamo batewe rero nuko nabo nyene abo barundi boshobora gukoresha ubumenyi bakuye muri ibyo bihugu bakazabaraterera mu Burundi bakanaterera kandi mu byerekeye iterambere haba imitahe bashaka gukoresha canke bagenzi babo bafite imitahe bashaka kuja gukoresha mu Burundi ako kama umushyana ya Marcel Habyarimana mwakakiriye
twakakiriye neza cyane rwose ubwa mbere na mbere hoho twarashimiye umukuru w'igihugu ingene yatugendeye n'ijambo yadushikirije mu ijambo ry'intangamarara yaratubwiye yuko mu Burundi twese turi umuryango umwe ibintu byerekeye byo kuvuga abahutu abatutsi abatwa ibyo onye turiko turabisezerera naho abantu batari bake bahise mu mitima yabo yagize ati kugira dutere imbere twubake Burundi ni uko twumva ko turi umuryango umwe yavuze ati Burundi si ubw'abahutu si ubw'abatutsi si ubw'abatwa mbega mwe byogeza gutera jyewe notanja hehe ibyo rero twabyakiriye neza cyane rwose hanyuma tukifuza cyane cyane ko abantu benshi batabyifashisha mu byo bariko barakora mu nyine babayeho twarumve yuko hariho ishyirahamwe ibyo bita ONG biheruka kugara imiryango mu Burundi yarateye iromoka ndabivuga ndabyikura ko sindabizi neza numvise sindabizi ibuhamya mugabo numvise yuko bugaye kubera yuko bababwiye ngo bashyiremo igitigiri kinini cy'abahutu kuruta igitigiri cy'abahutu barimo hanyuma murumva yuko n'ibyaba ari byo izoba ari bibi hanyuma umukuru w'igihugu Sebarundi iza mu Burundi hariho byinshi bishobora kuba atazi hariho abantu bashobora kugira ibintu bakamwononera mu migambi ariko nk'ibyo onye uko yabivuze ati ibiteza kubaho mu Burundi ni uko nyine niko biteza kugenda ibiteza kubaho kandi duteza kubyakira nk'uko nyine kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu iryo jambo rero twararyakiriye neza hanyuma tugasaba abamufasha yuko borishyigikira kugira ngo twese dukore dukorera dusenyera ku mugozi umwe
murakoze Diomede Misigaro icyo kibazo ako kamo gasaba Abarundi kuyitandukanya n'amoko barimwo bagashyira imbere umutima wo gukunda igihugu bakaba bakitwa Abarundi aho kwitwa ubwoko butandukanye mwiho mwakakiriye gute kushirwa mu ngiro gute
yego Frederic urakoze kuri icyo kibazo nanje n'abandi twabyakiriye neza kubera ko radi kahise ko Burundi aho kandi kononekanira aca kuri ibyo bintu byo kwitwazamo ariko nyuma gatoya abarundi bo nyene barazi ko ibintu by'amoko ari guhendana ntabwo nibaza ko ubwoko kanaka umwana wa kanaka yibereye hejuru yobuzwe itiro atosinzira kubera ko uwundi muntu wo mu bwoko bw'ibwo yitwaza waraye atari urumva rero hano ari ikibazo abantu bibuka iyo hageze ko ubutegetsi buradushyize twebwe abantu bariko badufata nabi muribuka turahonye mwabagabo ariko mu ngiro basanga ari ukubesha nabahora akazi kamwe k'abantu bishakiye ibyiza mugabo bakoresheje abandi bisa kuba muri ako kazi kamwe rero nk'iyo siguro ntanze yerekana ko abandi bitwaza ibintu by'amoko hari ku nyungu zabo ntabwo hari ku nyungu za bose nicyo gituma umukuru w'igihugu ariko abivuga bisigura byanezereje abantu bose harageze aho turengera ibyo bintu ngo by'amoko yaranavuze ati twebwe ahubwo n'igihugu cyacu ibyo twacyononye kubera kwitwaza ibintu by'amoko harageze aho kutubaremera twebwe nyine nta n'uzova hanze uza kuduhenda ngo ariko ngo tuzobanza tugivemo abantu bito ko bari kubarazana amahoro bari kutugarukana nitwe twiyononeye yaranavuze n'akarorero ati wewe niwe aba kuva umwana avuka waramuvugije mu mutwe umubwira ibitari ushaka abeho barabonye n'akajagari bigeze kuba mu Burundi aho abantu baje ku bantu bakabica bica abandi ngo niba ari ubwoko bumwe abana bato ibyo bintu biba byaguye he nimba ndi wa mugani w'ikirundi bavuga ngo so iyo byamunaniye so akwanga akuraga ibyakunaniye nibaza rero tumaze kuvugana n'umukuru w'igihugu atuganya benshi turi ko turabona ko ibyo bintu byo kwitwaza amoko atarushaho kudushikana nizere ko rya jambo ryacikiye kandi ryo rigendera ko kugira ngo turabe ukuntu uburundi bwacu zanjya neza tuzakomeza ku moko duhagarara utagisubiye
mu kanya ndabasaba muhave mushikiriza nk'ibyiyumviro by'ukuntu icyo kibazo cunandiranwa n'imizi abategetsi nk'uko mwabyumvise bariko baragerageza kuraba ukuntu bohinze imitima y'abarundi kugira ngo icyo kibazo ntikibe ikibazo kizohora kiryanisha abarundi ariko mushingantahe ya Sine Antoine namwe turazi ko naho mutari aho New York mwakurikiranye ijambo cyane cyane ko kamu gasaba abarundi kwitandukanya n'amoko barimo kugira ngo bashyire imbere umutima wo gukunda igihugu ko kamu mwakakiriye gute abarundi bohinduka gute kugira ngo imvugo ibe ingiro
murakoze cyane ese bambaye namwe twarashimye imvugo nanjye mu cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu hanyuma uko abantu bakwiye guhinduka ni uko undi wese yoza ku kivi atisunze ubwoko avamo ibintu bidashobora yaba umuhutu cyangwa umutwa cyangwa umutwa ava hasi kimwe twese tugakorera hamwe kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu duhindure n'uburundi bw'ejo burundi bw'ejo mavuze abana bacu turabyara niba mbere muri bya bindi by'amoko byakubye ntibituriza inyuma ahubwo bazenguke basanga iterambere twirinze kugira ngo nabo bazakwakiraho dushya uko ni kumbona byoshobora kugenda n'uko wari wese wenda kukizi tutisunze ubwoko kuko iyo wisunze ari ibintu bibiri bitandukanye iyo wisunze ubwoko ushobora kudatera imbere kuko umuti wawe aba warize nyine
dusubire duhe ijambo umushyirantahe Marcelle Habyarimana agira catubwiye cyane cyane ku vyerekeye ibintu hashikije ko hariho ako kamo gasaba abarundi kwitandukanya n'amoko ariko ugasanga kenshi na kenshi hariho nk'abategetsi bamwe bamwe canke abarundi bamwe bamwe bagifise agatima kushira imbere ico kibazo yavuze ahantu ishyirahamwe rishobora kuba ryarugaye kugira ngo habe ubutungane kuri iyo mirwi yose barundi ko ubu twita abarundi twarubuse kamo gasaba ko batosubira kwitwa abahutu abatutsi cyangwa abatwa kugira ngo abarundi bose batekanirwe ikaba bumve baronse ubutungane mu byo baharanira byose ku bwanyu hokorwa iki tufate ku karorero mwatanze mwebwe
murakoze nk'uko nabivuze umukuru w'ibihugu ni sebarundi aba afite imigambi myiza hanyuma umwami abigwa n'abagabo nk'uko babivuga kuko bazwa ku manatera twe twifuza yuko ibisongero vy'ibyiwe ivyegera vyiwe bamenya imigambi afise hanyuma bakamufasha kwishyira mu ngiro byoba ari bibi cyane rwose hamwe abantu boza bari kimwe mu gahumbeze bakavuga ngo jemba muvuga ku bunubu none kubera narose amahigwe yo kurungwa ubutegetsi cyangwa kuronga izi nguvu reka ndabikoreshe njire mu kazi abantu bo mu bwoko mvamwo cyangwa abantu bo mu ntara mvamwo ibintu ntibishoka bigenda neza nkuko umuntu abyifuza kuko nkuko umuntu umwe muri Fego bivuze hari karabayeho ubwicanyi mu myaka iheze bamwe barabyitwaza bakurikije ubwoko ariko cyane cyane bamwe babigirangira ngo barondera amaronko yabo rero nta kuntu umuntu yutunganirwa mu mutima atunze kubera abanje kugira nabi uwundi muntu
inshuti muduteze amatwi ahandi dusoreje amakuru yacu kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika nshimira na bagenzi banje bafashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Dieudonne Cyubahiro amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije nawe kuri mikoro mari kumwe n'Ange Fidèle Niyongabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe ndabatumira no kubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.